kukibuga ingoma cy'umugwa mukuru wa politiki Gitega imbere y'abategetsi bakuru b'igihugu cy'u Burundi ikigera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere abakuru mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi indongozi mu rwego rw'ubutungane n'imbere y'abanyagihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko yugurura umwaka w'ubutungane ntiyari umunwa kubiriko biba mu gihugu yarameneye indakurukumu agabisha OS arutagomba gutembagaza ubutegetsi ko atazobishikako yatanguye abivuga mu mvugo ifobetse agira ati
abagwanira kwa bakuru je barantwenza maconje ragumutse kuri mezi ati ntaco rekadaguhe intara witwaye maconje aremera ati shaka ijyanire wicanye aragenda amwirimbwa mezi ati maco ntaguhaye none ushaka n'igihugu Neza kapate ngingo atari ingabo ziza kugwanya maconje. Nene maconje atagira ibyo hari cari ko yapfuye atabaye umwami. Ah maconje ni basubiza inkota mu bwubatsi. Kuko bazofata ashitse. None umugenerali hari umuntu wo mukara wagiragire kudeta gahine. Uwo muntu ni nde? Aranza ntacyo duhangane ku izina ry'Imana ndo muneshe. Ntagiye umuntu apfuye kwahamura rero. Nagadabwire mu Burundi ntihazofasubiye kubitembagaza ry'ubutegetsi, ntihazofasubiye kw'ingwano. Emwe nasaba ko yabivuze Imana niyo cyabonye.
Muri ibyo birori umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarashimiye abagize urwego rw'ubutungane ko bariko bitanga cyane muri imyaka ibiri amaze ku burongozi bw'igihugu yabasabye kurikanura mu guhangana nabo bose bigira ibihangange mu gihugu cy'u Burundi reka mbere yiyemeza no kubashyigikira
girafate ingingo y'abacamanza tuzoza tuhaganira turaba badutega imitego tuyitegura mugabo abo batega imitego bazadutera akagari natwe tubatera umugere ndakubwire ushaka icyusi ntudusire n'igihugu igihugu gitera akagere mu gace kibutera umugere nagerageza abantu biyita ibihangange sira hasi ibisaka by'imbwa byahiye
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye abo bagize urwego rw'ubutungane gukora bisunza akarangamutima k'umwuga wabo yabasabye kandi kudatinya urukambye mu gucira imanza abakuru n'abato kuko bose bangana imbere y'amategeko
ubu abo biyita ibihangange bose ni kimwe yasabira munsi y'amategeko bose uwega amategeko tumushyira ku ruhande dore ukomeye kuruta dufite imana yo hejuru n'ikomeye hakurikirande mu Burundi havuye imana si umukuru w'igihugu mwaca buva muti urahira imbere y'imana niho twemera ko uzobwiza utinya nanjye rero nzoraba uwo muntu nzokuma emwe nambaza umumarayika Mikayeli kuko uri hejuru umukuru w'igihugu aba yigize imana namwebwe rero muze murasabira kugira ngo agire inkomezi reka nanjye nohava ntinya ibihangange
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamesheje ko ubutungane aribwo nkingi y'iterambere y'igihugu acaboneraho gusaba abagize urwo rwego guhagararira inyungu z'igihugu kugira ntigisubire mu ihumbi
abo bigira ibihangange nk'uko buhangange babuhawe n'igihugu nyenega urazoraba ngo babyita kwikomeza abo bafite miliyoni zingahe atayiruka ngo mpa abapolisi bankingira kugira ngo ikomeze reka ko ari igihangange agasaba guhonyanga abandi abantu benshi ntibazi igihugu iyo kivuye igihugu kiriba kiratoha n'abaciye atoha aho kwemera kwicisha bugufi agatayigira igihangange cyenda akomeye ubu nta n'umwe akivuga mu gihugu ntabatarira akivuga jeneze ntabwo amategeko bacamaza mubamfashe twirabira amategeko icyavuga
kuri abo bashaka gushyikira ubutegetsi babicishije mu nguvu umukuru mugambwe sawanya Frode Pierre Claver Nahimana yamenyesheje mu rwandiko rwasohotse kuri uno wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kw'icyenda ko mu mugambwe wiwe iragi barazwe na president Melchior Ndadaye ari uko kigira kikaziririzwa gushikira ubutegetsi hakoreshejwe igikenye yasavye abagifite ku gatima kwikubita gashi ngo kuko atanahamwe bishobora kubashikana ku gihugu cy'u Burundi cyarafashe intumbero yo gukurikiza inama n'ingingo abarundi bagashikira ubutegetsi biciye mu mwumvikano acyasaba yuko abo bafite ibibazo bashyira imbere nyabuna ukuganira uyu mwaka w'ubutungane umukuru w'igihugu yatanguje wa mutangura mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga ugahera mu kwezi kwa Myandagaro ikivugo rero cy'uyu mwaka w'ubutungane watangujwe 2022 ushyira 2023 n'ubutungane butunganiriza bose cyo soko giterambere irama afatiye kuri icyo kivugo umukuru w'igihugu yasabye abari mu rwego rw'ubutungane gutunganiriza bose akagira ati nta muntu abayeho yidodomba ko yarenganijwe atera imbere nta muntu ariko aratotezwa mubiwe n'umubiwe agira imigambi yo kwiteza imbere ari nacyo gituma yasabye abari mu rwego rw'ubutungane kugendera icyo kivugo kugira abanyagihugu bumve ko ubutungane bubitayeho.